Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika isamia nyirai Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Nshuti mwese muduteze amatwi neza aha muri studio ya gatanu muri kumwe na Federic Nkurikije
na Thomas Kamirindi. Mwiriwe neza se. Noneho amakuru ingingo z'ingenzi. Ikibazo cyo kutihanganirana hagati y'abanywanyi b'imigambwe mu Burundi giteye impungenge abanyapolitiki.
Ingoro y'umugambwe yogoma kwa gute ni ijoro imwe kabiri zitatu kutugeze kuzishyira nka cumi hakaba ta muntu n'umwe namwe arigira aboneka bavuga bati uyu muntu muze kuri amatohoza turabona byabaye kunuku.
Uyo ni Terence Manirambona avugira umugambwe CNL wa agatondwa sa Burundi.
Muri Tanzania polisi yataye muri yombi umunyamakuru uzwi cyane muri icyo gihugu witwa Eric Kabendera.
Mu gihugu cya Sudani abategetsi bateye akamu gasaba gukubita intahe mu gahanga abantu bose bakoze ubwicanyi mu gisagara cya El Obeida. Aya makuru yose ntimutangwe ku maradiyo yanyu. Amakuru tuyatangurire mu gihugu cya Tanzania. Thomas,
muri Tanzania nyine nk'uko ubivuze Fred, polisi yavuze uyu munsi ko ariyo ifite umunyamakuru witwa Eric Kabendera. Ejo umuryango w'uyu munyamakuru wari watangaje ko Kabendera yashimuswe iwe n'abantu batazwi ariko bavugaga ko ari abapolisi. Polisi yabanje kuvuga ko itazi ibye, ariko uyu munsi umukuru wa polisi ya Dar es Salaam Larazo Mambosasa yatumiye abanyamakuru abatangariza ko polisi yamufashe kugira ngo imubaze ku bwenegihugu bwe. Eric Kabendera w'imyaka 39 y'amavuko ni umunyamakuru uzwi cyane muri Tanzania, akorera ibitangazamakuru bitandukanye by'imbere mu gihugu n'iby'amahanga birimo The East African cyo muri Kenya. Akunze gutangaza amakuru acukumbuye cyane cyane anenga politiki ya President Magufuli. Kuva John Pombe Magufuli ageze ku butegetsi mu 2015, Tanzania yasubiye inyuma cyane ku rutonde rw'ubwisanzure bw'ibitangazamakuru, urutonde rwa RSF, Reporters Sans Frontières. Tanzania yavuye ku mwanya wa 75 mu 2015 ijya ku 118 muri uyu mwaka.
Umukuru wa kanama ka gisirikare karongoye igihugu cya Sudani uyu munsi ku wa kabiri yatangaje ko abantu bakoze ubwicanyi bahitanye abana b'abanyeshuri bane ije ku munsi wa mbere bategerezwa gukubitwa intahe mu gahanga. Abdel Fattah Al Buran yagize ati ubwicanyi bwabereye mu gisagara cya El Obeid burababaje cyane kandi iyicwa ry'abanyagihugu ataco bazira ntirishobora kwihanganirwa, ni nacyo gituma hakwiye gufatwa ingingo zihutirwa zo kurengukisha imbere y'ubutungane abantu bose bakoze iryo bara. Muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika. Umwami w'igihugu cya Maroc ariko aratera akamu gasaba guhindura leta kugira ngo hashobore kuboneka abashikiranganji bashasha ngo kuko imigambi iterambere ya leta ihari itashoboye kugirira akamaro abanyagihugu. Umwami Mohamed wa gatandatu yavuze ko ashaka abategetsi bafise ivyiyumviro bishasha kandi bashoboye gukora neza gusumba. Mu minsi iheze igihugu cya Maroc caratanguje ubuhinga buhanitse bwo kubaka ihinguriro ry'umuyagankuba hakoreshejwe imishwarara y'izuba hamwe na gari ya moshi yihuta cyane. Kikaba rero cabaye igihugu cya mbere cyo muri Afurika muri urwo rwego, ariko ubukene buracasinzikaje abanyagihugu ku buryo hamaze imyaka itatu haba imyerekano itavanako. Umwami wa Maroc afite imyaka 55 muri iki gihe yifuza gushinga umurwi w'abategetsi bazokwihweza ukuntu bazonagura indero nyigisho, uburyo bwo gukoresha imitahe hamwe no kunagura ivyerekeye amagara y'abantu, ngo kuko imigambi muri iki gihe muri ivyo bisata yataye igihe.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye ku mugaragaro leta y'Ubudage gutanga inkunga yayo mu bikorwa byo kubungabunga umutekano mu mazi y'inyanja y'ikigobe cya Hormuz ayamaza akora ku mupaka wa Irani. Leta y'Ubudage iramutse ibyemeye yaba yiyongereye ku Bufaransa n'Ubwongereza, uburerobo bari muri ibyo bikorwa. Ejo kuwa mbere, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yari yatangaje ko Amerika irimo inonosora umugambi wo kurengera amato akoresha ikigobe cya Hormuz. Yasobanuye ko Amerika ikeneye ibihugu byo ku isi yose kuyifasha muri uyu mugambi. Mu kigobe cya Hormuz hanyura peterori 35% y'isi yose. Irani ivuga ko ishobora kuhafunga kubera icyo yita ubushotoranyi bwa Amerika.
Muri kamurabandanya kumviza iradio hijwi rya Amerika. Ishyirahamwe mpuzamakungu rivuga ko abanyafuganistani b'abasivile bishwe n'abasirikare ba leta hamwe n'abasirikare urunani rwa OTAN barenga abishwe n'abagwanyi b'abataliban hamwe n'iyindi mirwi itwaje ibigwanisho muri iki gihe muri iki gice cya mbere cy'umwaka wa 2019. Iyo raporo ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu mu gihugu cya Afuganistani byasohoye uyu munsi kuwa kabiri yerekana ko abasivile 717 bamaze kwicwa gushika ubu bishwe n'abasirikare kareba leta hamwe n'inteko mpuzamakungu. Icyo gitigiri cyariyongeye ibice 31% umuntu agereranije n'igitigiri cy'abasivile bari bamaze kwicwa mu mwaka wa 2018 mu gice cya mbere cy'uyu mwaka, aho hari hamaze kwicwa abasivile 531 bishwe n'abatalibani hamwe n'indi mirwi intagondwa za kiislamu. Benshi muri aba basivile bishwe igihe cy'ibitero by'indege by'abasirikare b'igihugu cya Afghanistan hamwe n'inteko za OTAN byari bigenewe imirwi y'abagwanyi. Iyo raporo ivuga ko igitigiri cyose c'abanya Afghanistan b'abasivile bamaze uhitanwa n'ibitero by'ingabo za leta hamwe n'ingabo z'urunani rwa OTAN gishika ku 2,446. Abantu bashika 17 bapfuye igihe indege ya gisirikare y'igihugu cya Afghanistan yakoroka ikagwa mu mihana mu gisagara cya Rawalpindi. Hari ibiro bya gisirikare uyu munsi kwa kabiri. Iyo ndege yari mu gikorwa cy'imyimenyerezo ya gisirikare igihe yakorokera ku mazu muri quartier yo mu micungaro ico gisagara igaca yaka umuriro nkuko amakuru yatanzwe n'igisirikare abivuga. Mu bantu baguye muri iyo ndege harimo umudereva wayo hamwe n'abandi basirikare bakorana 4 abasivile 12 hamwe n'abandi basivile 12 bakomeretse. Gushika ubu igisirikare nta makuru gifise yerekeye ico bacatumye iyo ndege igira isanganya. Umushikiranganji wa mbere Imana Kana yahojeje imiryango y'abaguye muri iyo sanganya hamwe n'aba hakomerekeye. Tubibutse inshuti mwese kamwe kamwe abandanya kumviza iradio hijwi rya Amerika mu Burundi. Mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 ni metero 22 mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88.3.
Inshuti zacu kandi tuba turi no kuri internet radio yacu voa.com. Mushatse kutwandikira ni munyure kuri email radio yacu @gmail.com cyangwa se kuri Facebook radio yacu VOA. Noneho amakuru mu biyaga bigari. Mu Rwanda, urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge mu mujyi wa Kigali rwategetse ko abanyamakuru 3 bafungwa by'agateganyo bararegwa ibyaha byo gutangaza amajwi n'amashusho binyuranye n'uko byafashwe bakabinyuza kuri YouTube. Eric Bagirubusa yari mu cyumba cy'urukiko aratugezaho inkuru.
Abanyamakuru mucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge yategetse ko bakomeza gufungwa by'agateganyo bose n'abanyarwanda barahurira ku muyoboro wa YouTube bafunguriyeho iWatch TV ari nayo ntandaro y'ibirego bakurikiranyweho n'ubutabera bw'u Rwanda. Abo ni bwana Jean Damascene Mutuyimana wemera ko ari we washinze iWatch TV, bwana Shadrack Niyonsenga na bwana Jean Baptiste Nshimiyimana bafatanyaga. Bitandukanye n'uko byabanje magingo ya noneho bararegwa ibyaha byo gutangaza amagambo cyangwa amashusho binyuranije n'uko byafashwe. Abunganira aba banyamakuru bavuga ko ku itariki urukiko rwabahereyeho kuburana urubanza mu mizi izagera igihe giteganywa n'igihano ku cyaha baregwa kirenzeho amezi abiri. Abanyamategeko babunganira barimo Maître Jean-Paul Ibambe bavuga ko icyaha bakurikiranyweho gihanishwa igihano cy'umwaka umwe w'igifungo kiramutse kibahamye. Bagasaba urukiko kubafungura by'agateganyo bakaburana bari hanze mu rwego rwo gutanga ubutabera bwihuse kandi bunoze. Abunganizi basabaga ku rukiko rw'ibanze rwa Nyamirambo mu gufata icyemezo rwazashingira kuri zimwe mu manza zaciwe n'urukiko rukuru. Ubushinjacyaha bwo buvuga ko ubusabe bw'abaregwa n'ababunganira nta shingiro bufite. Buvuga ko abaregwa bataraburana urubanza mu mizi ngo ibyaha bibahame cyangwa bababereye. Kandi ku gihe cy'ifungwa ry'agateganyo cyateganijwe n'umushinga w'amategeko kitararangira, ubushinjacyaha buvuga ko no mu gihe bataraburana urubanza mu bizi hashobora kuboneka izindi mpamvu zatuma igihano cyateganijwe ku byaha bakurikiranyeho kiyongera, bukabasabira gukomeza gufungwa by'agateganyo. Urukiko rw'ibanze rwa Nyamirambo ruvuga ko zimwe mu manza bunganira baregwa basaba ko rushingiraho bidafite ishingiro kuko zitaba icyitegererezo ku rukiko rw'ibanze. Ruvuga ko imanza zaciwe n'urukiko rw'ikirenga gusa arizo zitanga umurongo kandi ko n'imanza basaba gushingiraho zidahuje kamere n'urubanza ruburanwa. Urukiko ntirwagiye kureba ibivugwa n'ubushinjacyaha maze rwemeza ko aribyo bifite ishingiro. Rwavuze ko nk'uko abaregwa babyiyemerera batangiye gufungwa by'agateganyo ku itariki 30 z'ukwezi kwa 10 2018, kandi ko ifungwa ry'agateganyo ryagiye ryongererwa igihe mu bihe bitandukanye kubera impamvu. Rwibukije ko abaregwa bamaze amezi 10 bafunzwe by'agateganyo kandi ko n'igihe cy'igifungo giteganywa ku byaha baregwa kitararangira. Umucamanza yavuze ko ubusabe bwabo itaba impamvu yo gufungurwa by'agateganyo ko ahubwo icyo bakora ari ugusaba ko urubanza rwabo ruhabwa itariki ya hafi. Yavuze ko kuba ibyemezo bibafunga by'agateganyo bitarajuririwe byabaye itegeko, bityo ko ubusabe bwabo bwo gufungurwa by'agateganyo nta shingiro bufite. Ashingiye ku ngingo z'amategeko, umucamanza yanzuye ko Bwana Jean Damascene Mutuyimana, Bwana Shadrack Niyonsenga na Bwana Jean Baptiste Nshimiyimana bagomba gukomeza gufungwa by'agateganyo kugeza baburanye urubanza mu mizi, kandi ko ntaho yahera ategeka ko bafungurwa. Baba baregwa, ababunganira n'ubushinjacyaha nta n'umwe wagaragaye mu cyumba cy'urukiko. Yibukije ko icyemezo yabafatiye kukijurira bikorwa mu minsi 5 urubanza rukimara gusomwa. Urubanza mu mizi rw'aba banyamakuru rwari rwashyizwe ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka. Bakigezwa mu rukiko baregwaga ibyaha bikomeye byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda no gukwiza impuha zigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu mahanga. Byose birashingira ku byo bagiye batangaza ku muyoboro wa YouTube kuri Iwacu TV, aho ubushinjacyaha buvuga ko hari zimwe mu nkuru babaga bahimbye bakazihana imitwe ihabanye n'ibikubiye mu nkuru. Imwe mu mitwe ivugwa y'izo nkuru ni nk'aho bagiraga batabashyigikiye FPR ntibazi ibyo barimo. Iby'impunzi za Kiziba bikomeje kuba gatera nzamba mu Rwanda, hagiye kumeneka amaraso menshi hasigaye gato. Umurenge wa Nyabimata wamaze kwigarurirwa n'inyeshyamba. Leta y'u Rwanda ifite ubwoba bwinshi cyane. RNC ya Museveni na Kayumbira kataje n'izindi. Abaregwa ariko bo bakavuga ko babikoraga nta wundi mugambi mubisha uretse ko bashakaga gukurura abasomyi babo no gukorera amafaranga kuri YouTube. Kugeza ubu rero habuze ibimenyetso bikomeye ku byaha bari bakurikiranywe, hariyo mpamvu yo guhindura inyito y'icyaha. Maître Jean Paul Bamba, umwe mu bunganira abaregwa, yabwiye Ijwi rya Amerika ko batishimiye icyemezo cy'umucamanza kigumisha by'agateganyo mu buroko abaregwa, kandi ko biteguye guhita bakijurira nyuma yo kubona kopi yacyo. Ehe, bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Turagushimiye Eric du kubitire mu Burundi, aho bamwe mu banyapolitike bavuga ku kutihanganira nira hagati y'abanywanyi babo kuri ku murindi munini. Ni mu gihe mu ndwi iheze abanywanyi bane umugambwe CNL urongowe n'icegera c'umukuru w'inama shingamateka Gatonde Rwasa bakomerekerejwe. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ribifashijemo n'abakunzi baryo mu Burundi. Tujye kwishikirizwa na Desire Hatumimana ari mu Rwanda.
Ingoro zitatu z'umugambwe CNL urongowe na Gatonde Rwasa zarabomoye mu ndwi iheze. Abanywanyi bane mu bari barariliye imwe muri izo ngoro iri mu Minago mu ntara ya Rumonge barakomeretse. Abashika 11 nabo barafashwe barafungwa. Muri abo bane nabo muri komine ya Busoni mu ntara ya Kirundo bagirizwa gukoresha amanama mu kinyegero. Isoko ryacu ribandanya rivuga ko abandi nabo bazize ko bariko barondera ikibanza cyo kubakamwo ingoro y'umugambwe. Indongozi z'umugambwe CNL zivuga ko zitangazwa n'ingene zitura abajejwe intwaro hamwe n'abajejwe umutekano, ariko ntihagire igikogwa. Terrasse Manirambona avugira umugambwe CNL.
Ubuse turibaza tuti ingoro y'umugambwe yogomagwa gute? Ni ijoro imwe kabiri zitatu tugeze kuzishyira nka 10 hakaba ta muntu n'umwe namwe rigira aboneka bavuga bati uyu muntu muze kuri amatohoza turabona yabaye kunukunukunu. Yewe ati amakenga rero ndongozi zacu ikaswe turasemera kwa bati ibyo baya kanaka, ariko tukarindira yuko ya matohoza boko yatanguye agirisha shitse ko tukabura. Kandi bikaba mu gihe tuzi neza bikunda kuvuga yuko hari komite z'umutekano zizukemo bose bajeje umutekano bakora ijoro n'umurango, tukaba ijoro n'umunsi atamuntu n'umwe aratwereka atanarerekana abari twakora nkabe n'ibyo.
Bamwe mu bajejwe intwaro mu ntara habonetse ibikorwa byo gusambura ingoro z'imigambwe bavuga ko batamenya babikoze. Abarongoye intara ya Rumonge bobo aherutse gusamburwa ingoro yo mu Minago yari kwirubakwa n'umugambwe CNL barahakana ko atawayikoze ko nubwo hari abahakomerekeye vyongeye umugambwe Sende FDD uri ku butegetsi ari na utungwa gatoke muri ivyo bikogwa urabihakana mu kiganiro ujejwe gutanga makuru muri uwo mugambwe Nansini Nete Mutoni yatanze ku maradio asamiranira Bujumbura arashima ingene abanywanyi babo bihangana
turashima ingene twanyaniye ndi migambo turabishima cyane tugashimira mbere n'abanywanyi bacu nubwo ruko bwimbonera kure bakunze gushira mu majwi rurimo ari nago mbere tunashira imbere mu gushima kubera rurihangana cyane harabagasotora haragasomborotso karengeje mugabo rurihangana rugashobora guhagarara neza mu karanga mutima n'umundero kwahawe n'umugambwe CNDD-FDD urumva rero abo barasomborotsa mugabo turashima yuko hariho ukwihangana hakabaho no gushira imbere ineza y'igihugu n'ineza y'umubano mwiza hagati y'abanyamigambi kambere hagati y'abajejwe intwaro nabo
ariko naho biri uko mu manama akogwa n'umugwi ujejwe gutunganya amatora seni usaba ko abanyamigambwe botanga inyigisho mu banywanyi babo zijanye no kwihanganiranira eka n'umugwi ujejwe agateka kazi na muntu CNDH nubwo utemeza ko hariho ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu uvuga ko inyifato y'abahurikiye mu migambo itavuga rumwe na leta itifashe neza Sixte Vinyi ni muraba arongoye CNDH ivyo biruko mu gihe imyiteguro y'amatora mu gihugu igeze kure muri kuno kwezi umugwi ujejwe gutunganya amatora waratanze kiranga misi cy'amatora amatora ya mbere nyezina azotangura mu kwezi kwa kane kumwakuza
kurizi urakoze Desire kurizi inkuru zose rero ziva mu Burundi kubera leta y'u Burundi yabujije abamenyesha makuru gukwana n'ijwi rya Amerika tuzironka duciye ku banywanyi bacu bari mu Burundi kuri wa kabiri makungu ahimbaza umunsi mpuza makungu hariwe kurwanya icuruzwa ry'abantu amashirahamwe arwanya urwo rudandazwa mu Burundi avuga ko abantu barenga 400 bamaze gutwarwa kudandazwa muri ubwo buryo kuva mu mwaka w'2015 batera ka muri leta kayisaba guhagurukira ico kibazo inkuru yateguwe n'ijwi ry'Amerika ifashijwemo n'abakunzi baryo mu shikirizwa na Pierre Cavere niyo nkuru
Amashami yigenga akorera mu Burundi agwanya urudandazwa bw'abantu trafic mu Gifaransa abona ko ubwo rudandazwa bw'abaye ndanse mu gihugu ayo mashami avuga ko abakunze gutwagwa muri ubwo buryo ari abakobwa bajanwa cane cane mu bihugu by'Abarabu nka Oman na Arabia Saudite ibiharuro bitangwa nayo mashami byerekana ko kuva mu mwaka w'2015 abantu barenga 400 batwawe muri ubwo rudandazwa ONRCT, Observatoire National pour la lutte contre la criminalité transnationale, rimwe muri ayo mashirahamwe ritanga akarorero k'abajanwe kudandazwa mu bihugu by'Abarabu mu mwaka uheze. Maître Prime Mbarubukeye atwara iryo shirahamwe.
Impinga iracari ndende na cyane cyane mu byerekeye guhana abakoze nk'ingo rudandazwa rw'abantu mu Burundi. Nk'akarorero twobaha bigaragarira mu raporo twasohoye mu mwaka uheze w'2018. Aho twerekanye ko abakenyezi n'abana barenga 251 baragiye kudandarizwa mu bihugu nka Oman, Arabia Saudite, Kuwait, Qatar n'ibindi.
Mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka naho hari abagore bagera kuri 25 b'abarundikazi bafatwe mu gihugu cya Kenya bari bagiye kudandazwa mu bihugu by'Abarabu. Mu minsi yeze umushikiranganje w'umutekano Alengio Mbunyoni yemeje ko urwo rudandazwa ruri mu biraje ishinga inzego z'ubwo bushikiranganje yari kwashikiriza ibyaranze amezi atatu ya mbere y'uno mwaka.
Hari bimwe bimwe tubona ko twotunga kwa gatoke na cyane cyane tubona yuko biri mu bibangama cyane canke rikunda kuguma avyigarukiza kenshi aha twovuga ibijyanye n'urudandazwa rw'abantu kandi polisi y'u Burundi n'ibindi bisata bikorana biriko birabikora gose kugira ngo bihere
mu gitariki 30 kwezi kw'indwi uko umwaka utashe ishemwe mpuzamakungu ONU yibutse ibihugu kugwanya ubwo rudandazwa amatohoza yerekana ko abarundi benshi batwagwa nk'abagiye gukora ubuzi yamara bamaze gushikayo bagakoreshwa ibikogwa by'ubucakara canke ubusambanyi nk'uko abo babikurikirane hagufi babivuga. Abo barashima ko mu bitabo mpana vyaha mu Burundi harimo amategeko agwanya ubwo rudandazwa yamara bakabona ko atabikogwa bihagije bihari kugira ngo ico caha bita ico guhohotera gateka kazi na muntu kiranduranwe n'imizi. Mbarubukeye aratubwira ico kogwa cihuta
kuri leta y'u Burundi ishyirahamwe ryacu ryagomba kurisaba ko ryotera igikumu hagati ya leta y'u Burundi n'ivyo bihugu vy'Abarabu cane cane abo bagiye muri urwo rudandazwa rw'abantu bakunda kujanwamo kugira ngo by'ukuri bigaragare yuko bariko barafatwa neza mu izo bihugu kandi n'ukuri n'agateka kabo gakingigwe eka mbere na leta izoshobora kubatangisha amakori avuye ku mishahara bazaba bariko barahembegwa muri izo bihugu bivanye n'akazi bazaba bakoze ubwa kabiri gushiraho umugwi wigenga uzobujejwe kurikirana iki kibazo cy'urwanyiro rudandaza rw'abantu mu Burundi kandi tukashaka yuko uwo mugwi uba ari umugwi wigenga by'ukuri ubwa gatatu gutahukana vuba cyane abagorewe muri ibyo bihugu twavuze by'Abarabu batwaweyo nk'inyagano ko dusanga by'ukuri bagowe ay'ikivumvu leta Burundi batahukane mu Burundi nk'uko n'ibindi bihugu byo muri Afrika biriko birabikora ubwa kane guhana no guhasha imwe bikomeye ubwo rudandazo rw'abantu
mu minsi yeze umuvugizi w'igipolisi nawe Pierre Nkurikije yamenyesha ko igipolisi cyaronse amakuru ko hari ivuriro rikorera mu gisagara cha Bujumbura rikorana nabo badandaza abantu Nkurikije yemeje ko hari nabafatiwe kuri iryo vuriro bagira baje kudandazwa urongo iryo vuriro n'abakozi bavuye bafatwa bashikirizwa ubutungane kugira ngo amatohoza abandanye
Igipolisi cyaciye kihafatira abantu babiri b'abagore bagomba kuja kudandazwa kiraheza kibafatana mbere n'ivyo bari bafise harimo za mpapuro zo kwa muganga abantu bafashe ingendo baba bafise bita carte jaune mu rurimi rw'Igifaransa hamwe n'impapuro zabo z'inzira zikiri zishasha passport gica kirahafatana n'izindi mpapuro z'inzira zigizwe n'impapuro 27 z'inzira zishasha kandi z'ukuri hamwe n'impapuro 30 zo kwa muganga izi abagomba gufata ingendo zo mu bindi bihugu barondera bita carte jaune muri izo zibiri nizo zayizwe ukuri izindi 28 zayiza magendo kirafata kandi ni mashini nyabwonko iryo vuriro rikoresha mu gukorera ivyo bintu abo bantu nyine vuriro avuga yuko koko abo bantu baca iwe ngo akabapima mugaka akavuga yuko aba ariko arabikora kugira hembwe n'irindi shira hamwe rikora urwo rudandazwa rw'abantu
abagwanya urwo rudandazwa bagiriza inzego z'umutekano ko nazo zibifisemo uruhara bavuga ko bikigoye no kumenya bitegire nyavyo by'abatwawe muri ubwo buryo kuko hari abaca mu kinyegero bakunze gucishwa mu bihugu nka Kenya, Uganda na Tanzania Pierre Nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
Banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1169 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 255 294 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 351 99 85 ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tugaruke mu Burundi kandi yaho ibiro vya Perezida Urundi Pierre Nkurunziza vyagabishije amenyesha makuru bibasaba kudakora nkuko bakoze mu mwaka w'2015 ibiro by'umukuru w'igihugu vyagabishije kandi abamenyesha makuru bibabwira ko badakwiye kuzoshikuza mu gutangaza uzoba yatsinze amatora canke uzoba yatsinzwe hari igihe urwego CNC rujeje gucungera ukuntu ibinyamakuru bikora bariko ruhamakarata mashasha abamenyesha makuru ni inkuru ya Eloge Wirikaneza ari i Nairobi mu gihugu cya Kenya
Yugururi birori byo gutanga ikarata y'umenyesha makuru kuri uyu wa kabiri Bujumbura umukuru w'umugwa mukuru w'ubutunzi w'Uburundi Fredimbo Nimpa yemeje ko ibikorwa by'inyamakuru ari ingirakamaro kandi abanyagihugu babikeneye kugira bashikane imbere utubabakiye gutyo hatorwa inyishu z'ibibazo byabo yongeye kati inkuru itanzwe neza ibyari ingingo nziza abamenyesha makuru baronkejwe ikarata nshasha igenga umenyesha makuru mu Burundi bashimye
Nizera yuko igiye kudufasha cyane cyane mu bikorwa bya minsi yose iyo tugiye cyane cyane kuri tere mu maevenema akomakomeye yateguwe n'igihugu nibaza yuko bizodufasha kugira ngo iyo ugiye ahantu batakuzi ushoboye kuyerekana bikorohere gushobora kuronka inkuru gushobora kuganira n'abantu babona neza kuba ariko bavugana n'umumenyesha makuru azwi n'igihugu cyane cyane yuko ngaho inyuma handitse ko abategetsi ba gisirikare hamwe n'abategetsi bo mu ntwaro basabwe korohereza umumenyesha amenyeshamakuru azokwerekana iyi karata kugira ngo ashobore gukora imirimo yiwe bimworoheye.
Nuvuga yuko ari karata nziza cyane, ni ikintu cyiza bacoboye kuba baduha kuri uno munsi, kuko kuyironka bizodufasha gukora akazi nk'aha twahora dukora. Hari aho twahora tugira ingorane ugasanga ubwiye ahantu nko kurondera inkuru cyangwa ibindi, ugasanga rero ubajijwe ikarata y'umwuga. Iyo karata rero iyo uyibuze hari aho cyubwiye kurondera utakironka. Je novuga yuko ikarata izodufasha nko kubandanya gukora akazi muri kino gihugu cyacu, kuko ni rya mbere iyi karata ishoboye kuba itangwa ngaha mu gihugu.
Hari igihe ugenda ahantu batakuzi kure hagati mu gihugu, ugasanga hari abashyitsi batakuzi, ukarinda kwisigura. Hariho n'ibimenyeshamakuru ntibizwi ku rugero rumwe, hari ibimenyeshamakuru usanga bizwi ngaha Bujumbura gusa, hari haruguru batabizi. Ushyitsi ubwiye kurondera inkuru kubera bamenyereye petetre RTNB cyangwa isanganiro cyane, wavuga ikinyamakuru ukorera ugasanga ntibakizuka, bikaba ngombwa kurinda kwisigura umwanya muremure. Ubu rero nibaza yuko bigiye koroha kuko hariho ikarata izwi ku rwego rw'igihugu.
Wili Nyamitwe, umuhanuzi mukuru ajejwe ibibazo byo kumenyesha makuru n'itangazamakuru mu biro bya President Nkurunziza, yarungitswe n'ivyo biro nyene. Yashimiye cyane urwego CNC rucungera inkuru n'itangazamakuru rikora mu Burundi kuri intambwe ruteye, ariko hari icyo yibukije ashimangira kiri ku mutima wiwe.
Le métier fait honneur, il fait honneur à ceux qui l'exercent mais professionnellement. Mesdames,
umwuga uhesha iteka, ariko urihesha abawukora badahengamye. Bagenzi bashinga ntahe bapfasoni, ni iteka rikomeye kuri mwebwe, imboneza zo mu kibano. Nimwe mwereka abandi banyagihugu inzira nziza zo gufata mu buzima, ni mwihako gateka mu kuba imboneza z'ukuri. Leta y'u Burundi iranejerejwe no kubona kuva uyu munsi akaranga kumenyesha makuru gakuwemo urujijo rwose, kuko mu bihe bishize nubwo ubu biriko biragabanuka buhoro buhoro, abanyepolitike biyambitse uruhu rw'abamenyesha makuru. Mu minsi heze nubwo bigenda bigabanuka, abagwanyi abakina politike bafashe mpiri umwuga w'itangazamakuru kugira ababwire isi yose kw'ibihe byaheze mu Burundi, kandi kw'ijuru ryaguye ku Barundi. Uguhuruduka kwabo ko mu 2015 kwatumye igitambara bari bifutse mu maso gitibukira hasi. Niko Nyamitwe avuga. Umuhanuzi mwishikiraje ibibazo vyitangaza makuru mu biro vya Sebarundi yanagarutse ku bindi bintu bibiri.
Nous exhortons le Conseil national de la communication à être tatillon dans l'analyse de
twingingira urwego CNC kumera magabo rukaba maso rwitondera kantu kose mu kwiga madosiye y'abasaba ikarata y'umumenyesha makuru kugira ruyihe abanyamwuga b'ukuri bazi neza umwuga banakurikiza za nkingi zitatu zitangaza makuru nyaryo, arizo ugutanga ukuri, ukudahengama, hamwe n'ukwitwararika inshingano. Uko twegereza amatora y'ibihumbi 2020 mvunira kagoha ibinyamakuru nabo bazokorera ku matora, ntimukagira indenza rugero mushiramwo kubijanye n'insinzi, eka mbere ninanirwa by'uwari we wese. Urwego CNC ruvuga ko rwakiriye gushika ubu amadosiye yamenyesha makuru 1,500 bakeneye kuronswa ikarati baranga. 772 nibo bujuje ibisabwa n'amategeko byose kugira ngo bayihabwe. Kuri uyu wa kabiri 400 nibo batahukanye iyo karata. Eroje Urika neza, Nairobi, Juu ya Amerika.
Imbere gusozera ibiganiro byacu byo mu kigihe reka tuyutse amakuru twashikirije. Twabwiye ko mukuru wa kanama ka gisirikare karongoye igihugu cya Sudani uyu munsi ku wa kabiri yatangaje ko abantu bakoze ubwicanyi bwahitanye abana b'abanyeshuri bane ejo ku munsi wa mbere bategerezwa gukubitwa intahe mu gahanga.
Muri Tanzania, polisi yavuze uyu munsi ko ariyo ifite umunyamakuru uzwi cyane muri icyo gihugu witwa Eric Kabendera. Ejo umuryango we wari wavuze yuko Kabendera yashimuswe iwe n'abantu batazwi, ariko bavugaga ko ari abapolisi, hanyuma polisi banza kuyihakana. None rero uyu munsi yabyemeye.
Umwami w'igihugu cya Maroc ariko aratera akamu gasaba guhindura leta kugira ngo hashobore kuboneka abashikiranganji bashasha, ngo kuko imigambi y'iterambere ya leta ihari itashoboye kugirira akamaro abanyagihugu.
Leta zunze ubumwe za Amerika yasabye ku mugaragaro leta y'Ubudage gutanga inkunga yayo mu bikorwa byo kubungabunga umutekano mu mazi y'inyanja y'ikigobe cya Hormuz akora ku mupaka wa Irani. Leta y'u Budage n'ibyemera izaba isanze yo ubufaransa n'ubwongereza na Amerika birumvikana.
Nshuti mwese mukundi radio hijwe rya Amerika, ibiganiro twabateguriye kuri isaha bigarukiye ngaha, tuboneye ho akanya ko gushinga engineer Peter hamwe na Facile yadufashe kwegeranya ibiganiro twashikirije, amakuru mwashikirije na Frederic Nkunikije
na Thomas Kamilindi. Turabashimiye cyane, mukomeze mugubwe neza na radio yanyu ijwi rya Amerika. Umugoroba mwiza, murakarama.